bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Amahoro nchuti bakunzi muteze amatwi radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda muri studio gatanu muri kumenaje we Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya
tamugwi numwe yaba umugango utwara yaba mashira hamwe ari mu gihugu yaba imigambo itarukanye twese twemera kandi tukatahora neza yuko ineza y'abarundi ari kuyaga kuri kinakiriya kandi neza y'abarundi izova mu maboko y'abarundi.
Uyu ni Maître Jean-Marie Nduwimana aramutse urunani Pisque Burundi rurikiyemo amwe mu mashirahamwe yigenga avuga ko abarundi ari bategereza gutorera umuti ingorane z'igihugu cyabo. Iyo nkuru co kimwe n'iyindi yerekeye urwaruka nyafrika rurenga amajana cenda ruri kurwigishwa gukunda ibihugu byabo arusha muri Tanzania. Turazigaruka ko handi hato mugume mwumviriza ijwi rya Amerika. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi ndanabipfuriza umunsi wa Mungu mwiza. Ibiganiro bihuza abarundi bigiye gusubira gutumwa ko muri Tanzania. Ivyo vyemezwa na Michel Kafando intumwa idasanzwe ya ONU mu gihugu c'u Burundi inyuma y'urugendo rw'indwi rwamushikanye na Tanzania kubonana na Mkapa. Kafando yemeza ko yishimiye imibonano yagiranye n'abantu batandukanye. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Bujumbura Eroje Wirikaneza.
Inyuma y'urugendo rwamushikanye Bujumbura ku munsi w'Imana itariki 29 z'ukwezi kw'icumi guheze, Michel Kafando vyari vyitezwe kwa kiganiro yamenyesha makuru kuri uyu w'Imana. Nubwo atariko vyagenze, yasohoye itangazo ribagenewe muri ryamenyesha imibonano itandukanye yahawe canke yatanze. Kafando avuga ko iruhande y'abaserukira ibisata vya ONU amwe mu mashirahamwe n'ibihugu bifasha u Burundi n'abarundi bamwe bamwe yabonanye kandi na Remenyamitwe umushikanganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu baganira ku migenderanire ya ONU na leta ya Burundi muri rusangi yongerahura n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana wo baganiriye ku vyerekeye ibiganiro bihuza abarundi. Ivyo biganiro nabyo vyatumye Kafando afata indege imujana Dar es Salaam muri Tanzania ku itariki ya gatatu ukwezi aja kuganira na Mkapa umuhuza mu matati y'abarundi. Natavuga amatariki kanoni bumvikanye ko yemeza ko bahurije ku kirangamisi gishasha cyo gusubira gutuma kabegwa n'amatati y'abarundi kugira ngo baje kuganirira yarusha. Intumwa idasanzwe yabonye isigura ko yashimiye Mkapa ku twigoro twiwe two gushikana ibiganiro ku musozo anamwemerera ko ni izokwama imfata mu mugongo. Amwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu avuga ko yanejerejwe n'urugendo rwa Kafando n'atayakiriye. Maître Jean-Marie Nduwimana harongoye urunani Pisque Burundi arimo yatwara ahamagarira abantu bose gutahura ko abarundi ubwabo aribo bategerezwa gutorera umuti ibibazo by'igihugu cyabo.
Tamugwi numwe yaba umugango utwara yaba mashirahamwe ari mu gihugu yaba imigambo itarukanye twese twemera kandi tukatahora neza yuko ineza y'abarundi ari kuyaga kuri kinakiriya kandi neza y'abarundi izova mu maboko y'abarundi. Amunyamahanga nawe amashirahamwe mpuzamakungu ibigo mpuzamakungu nabyo bigadushikira ku ntambwe y'iwacu nkuko nako dushoboye kuko twarikuki kandi turigenga. Intumwa yawo ni Kafando dusaba ko yobwira umuhuza agaherezwa ibiganiro maze abarundi ngaha ku kivi muri Sunday barahije gutanga ibyifuzo byabo. Hariho umugwi uri ku kivi ujejwe inyonyoro bigushengiro ubandanye nyabona hama twese abarundi mu bice bitandukanye duvise cyo duterera tugiterere maze dusimbize dutegura amatora y'umwaka w'2022 kugira ngo tuyajemo twese tanumwe yidoga canke avuga ngo arakomuriwe muri kinakiriye.
Nduwimana anasanga ata muntu numwe akwiye kwiyumvira gukoresha inguvu mu gukemura ibibazo.
Ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya ryaravuze riti mu gihe amatora y'2023 ategurwa bama basaba abarundi kwama bubahiriza amategeko atandukanye agenga igihugu. Ni kuvuga yuko abarundi bose mice yose migambwe yose mashirahamwe kubahiriza amategeko y'igihugu niwo mushinge w'iterambere niwo mushinge wo kubaka igihugu. Rero icyo saba ibyo bigumpuza makungu byarutura bimwe bimwe nuko bishigikira abarundi mu nzira y'amategeko mu buryo abarundi bonyene aribo bonyene bateza kubaka igihugu cyabo. Naho nsaba ibihugu bimwe bimwe n'amashyamba amwe mpuza makungu hama kujyanye n'abanyamigambwe bamwe bamwe n'amashirahamwe amwe twebwe turimwo dusaba ko duterere intererano yacu dukoresheje urupfasoni dukoresheje inzira y'amahoro inzira y'ibiganiro igidashoboka igidakunda tukakiganirako mugabe icitwa ingufu ndigikunda nibikushoboka.
umukuru wa Piske Burundi haini chanuru butegetsi
leta y'u Burundi ni muvyeyi kwama iraje ushinga no kukingira umwene gihugu wese yabo mu migambwe itandukanye mashama atandukanye kugerageza kwerekana makungu ko ivyo bavuga ku Burundi atari ivyo gutyo rero umwe uyu nuri yashobora gukorera nabi leta arimwo canke uyu nuri yashobora gukorera nabi umugambwe arimwo ahanwe gatwekiwe umugabo ntabibaza kuzina ry'umugambwe cyangwa kuzina rya leta arimwo gutyo rero leta izoba yabaye muvyeyi yagarariye bose amanatwe rya mashira hamwe tubabantu duhanura twibutsa bibaye ngombwa tukoma induru tuvuga duti nyabo na nyabo ni ibintu byogenda uko kuko ntanya gupfa ntanya gukira kandi nta uri hejuru y'amategeko
Kuvagena wako bintumwa yawo nidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka Michel Kafando ibaye inshuro ya kabiri agendera ico gihugu ku itariki ya 22 kukwezi vyitezwe kwaja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano i New York gutanga raporo ivuga ko yasanze ibintu byifashe Eroje Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Hello Jurikaneza urakinuye abakunzi bijuje America inkuru yawe bashaka gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom Naina biciye ku masonga nkitangura rwaruka rurenga amajana 9 ruturuka mu bihugu 15 harimo ivyo muri Afrika y'ubuseruko ruriko rurahabwa inyigisho zo gukunda igihugu no kutagaya ubuzi buto buto kwihangira imirimo kugira ngo birinde gukoreshwa n'abanyepolitike mu ndyane n'intambara izo nyigisho rero ziriko zibera Arusha muri Tanzania zikaba ziriko ziratangwa n'ishamwe impuza makungu UNESCO ibindi kuri no nkuru turabibaza umenyesha makuru wacu ya Arusha Pierre Claver niyo nkuru
Nzohabonimana Philbert Murundi yaserukiye ishirahamwe gitaho iterambere rimwe mu mashirahamwe y'ugwaruka avuga ko abakiri bato badaciye ubwenge ngo banke gukoreshwa n'abanyepolitike inyuma y'intoreka basanga aribo bahagira ingorane nyinshi atanga karorero k'imyerekano yabaye mu gihugu ciwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 yahitanye ugwaruka rutari ruke urundi rugafungwa
mu gihugu cy'u Burundi ugiye kuraba ibi kogwa byinshi usanga ariko bakoreshwa biriko bikogwa n'ugwaruka nibo twabona keshi abariko barabakoresha bobo barabosha hama babafise uburyo bo babafise kumbure n'ibindi bintu hama iyo bayingoranikana kabo barihungira canke imijyango yabo ikagenda ako kugwaruka ni goruca bisigara rugira ikibazo benshi barapfungwa
barishwe
ego turabibona birashoboka
na mugenzi we aturuka mu gihugu cha Kenya n'ubukikirimwe imigumuko kubera amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera z'ukwezi guheze ni kwabibona yemeza ko ugwaruka arigo ruriko rurakoreshwa ku mpande zose kubera maronko
ile kitu ambayo nawafanya sana wengi ama watumike sana
kija kintu gituma twiruka inyuma y'abanyepolitike no gukunda amahera nta kindi hamwe no kubura icyo umuntu akora womenga nibo batubeshejeho kandi abanyepolitike baraza aho tugwaye nubiwacu abari mu mabarabara no gwaruka ako kantu rero batwemerera dukwiye kukanka
Adesa kwa ngusa ya mani kwa kukata kile kitu kidogo ambayo wanapatiwa.
Uumigime nawe Rezerine Mashaka aturuka mu gihugu cha Afrika y'Epfo ati amugwaruka gwagiruru nane gw'intamenwa gwagwanya ubukene butuma abanyepolitike babakoresha.
Inclusivity and working together. It's more powerful.
Gukorera hamwe no kugiruru nane ni nguvu zidasanzwe. Abanyepolitike baraza bakagenda hakaza nabandi ari kugwaruka rubwirizwa kuba umushinge w'amahoro. Rugakora kuko abanyepolitike baduhendesha utuntu tutaja ntituze ngo ntora nzoguha ibi nibi ariko mu nyuma ntitubihabwe kandi ubushonje nta mahoro aharanira.
There's no peace when you're hungry.
Umwe mu gwaruka gwo muri Tanzania nawe ahamagarira ugwaruka basa nabanganya imyaka kudatengera kazi na kamwe mugiye gatanga inyungu
ukisha kuwa na kazi mtu waweze akaja kukurubuni
uwo mwigeme yarahejeje kaminuza ari kumwe na bagenzi we bakora kazi ko gutoragura amacupa yakoreshejwe maze bakayasiga marangi bakayacapa ko nibishusho bitandukanye hanyuma bakayagurisha nk'utuganuke yemeza ko akibitangura abantu bamutwenga kukarakazi kaboneka nk'agaciriritse ariko kubu gashobora kumuha inyungu y'ibihumbi 50 ku ndwi na yarenga ibihumbi 60 y'amarundi na Nzobonimana Philbert na wene amaze kubona ibyo yize muri kaminuza y'u Burundi byerekeye kahise atakazi bimuhaye we na bagenzi we baciye batangura kuja hamwe badandaza ibirato nawe navuga ko bisa nibigayitse ariko ko bitunze imijyango myinshi
yadandaza ibirato mu gisagara cha Bujumbura kugira mbera karorero abo bandi bahejeje ama university kugira ndabereke ko turiko turakora kugira twirinde ugukoreshwa kubw'inyungu kanaka ego birabakenura cyane ikindi dukora turiko turagira utu association turafise uburyo turiko turakora na econet baduha inyere tudandaza ama dukoresha ama ecocash hamubwo buryo turose tukagerageza kuza gufasha abanyeshure nkubu imurambye duheruka gutanga makaye na uniforme ku banyeshure 10 twatanguye ku banyeshure bakeye
izo nyigisho z'ugwaruka rurenga amajana 9 gwo mu bihugu 15 bya Afrika y'ubuseruko na Afrika y'amajepfo zatunganije unisha mu impuzo makungu gita y'imico UNESCO intombero no kugwaruka rutanga akazi aho kwama ruteza amaboko Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Nawe Pierre Clavier niyo nkuru urakenuye amakuru ijwi rya Amerika ribafite muri kano kanya tuyabandaniriza mu ntara ya Gitega ahari kigo kivuza imiti kama cemeza ko kivura burundu sime mu ndwara ubundi zitaratoregwa umuti harimo nka kanseri igisukari n'ivumbuka ry'amaraso ico kigo kiremewe n'ubushikiranganje burabivye amagara y'abantu mu Burundi kandi na bamwe mu bahivurije barashinga intahe umenyesha makuru wacu Gitega Fidel Antoine Sabimana reka tumuha kanya aduhido nido yo nkuru.
Muri ico kigo cyiswe intuti ya bose bavuga ko bavura indwara zitandukanye bakoreje imiti kama yo mu ishyamba. Pastor Nshimirimana Onesforo umukuri w'ico kigo aratubwira indwara bavura.
Tuvura ama diabete, tuvura tripetasio, indwara z'umugongo, indwara z'ibyimba, ama kanseri zikunda gufata abantu benshi cyane. Tukavura indwara za hepatite, hepatite B na C, tuvura indwara z'amaso, turatanga n'ingaburo zifasha amaso gukora neza, tugatanga n'ingaburo z'abakenyezi bungenze, turavura n'izindi ndwara z'imibembe, turashaka kubaha umuti twisonze ubushakashatsi twagize umuntu agatora mitende.
Mbega ivyo vyo kuvuza imiti y'ikirundi vyamujemo gute Pastor Onesforo Nshimirimana?
Umuryango wacu bahora bavura kera bakoresheje imiti y'ikirundi, hariho banyogokuru bacu baravura bakoresheje imiti y'ikirundi. Jewe maze guca ubwenge ngakura nkiga, maze gusoma ibitabo bitandukanye, nasanze ivyatsi canke ibifungurwa birimwo ivyunyunyu, isanganyangaburo za vitamine. Ivyo rero nivyo kenshi na kenshi umuntu abikenye acagwara indwara zitandukanye ndukanye umuntu amaze kubishira hamwe ugacyo usanga birashobora gukiza indwara. Cyo cyumvira yo cavuye ahanini yuko kumbure hari indwara zidakira iyo bakoresheje imiti kizungu, ariko bageza gukoresha ivyatsi canke ingaburo umuntu agakira.
Bamwe mu bahavuriwe barashinga intahe bemeza ko bakize indwara zari zananiranye mu buvuzi bw'ikizungu. Umubikira mama Ida Irariha ari muri abo bavuriwe mu kigo incuti ya bose.
Hanyuma rero nari ngeze ku rugero rugenewe guhamba, hanyuma rero barambi imiti kama nyene y'ikirundi, hanyuma narapimishije gatatu mbona bambwira ko ari vyiza, amarezi bita ndayashije ko narashize.
Mikaeli Barendegere nawe nyene yavuriwe muri ico kigo mu gihe ibitaro vyo mu Burundi no mu Rwanda vyari vyananiwe kumuvura ubumuga bwamufatiye mu ruti rw'umugongo. Ubwo bumuga bwatuma adashobora guhagarara, amaguru akamera nk'uwafashwe n'ubukangwe. Mikaeli Barendegere aratubwira ko yavuwe
abanzaniye ubwato, anzanira ibumba, imiti yari yahinguye ko yarambwira ati busaza bw'ingingo z'umubiri birava ku kurya ibintu bidakwiye. Rero kuvuza ivyamwa sezame akakuvuza zingano n'ibindi akadondagura ibitunguru, hanyuma imiti yahinguye y'ivyamwa n'imboga n'iki vyarananiye kunwa. Mugabo ndashobora kurya sezame, ndashobora kurya n'ingano n'amapome bari barayambwiye n'abandi, nawe nacaza yambwira ko no tuboza turayarondera. Mugabo ahanini jewe nemeza yuko iryo bumba nayo mazi naryamamwo vyambereye akamaro gusumba kuko imiti yo kunwa vyari vyananiye.
Izahakira Burisoni ashinga intahe ko yahivurije indwara y'igisukari.
Narariganiye nyene ngwaye baracatangura kumva umuti inyuma y'indwi, narasubiye kuja kwipimisha kuri hopitale nshasanga ibiharo vyatibutse cane, basabasanga mfise nyine disi pwe wit haheze indwi menga zishika zitatu, narasubiye kuja kwipimisha nsanga ibiharo bijayi gatandatu n'ibice bitatu. Uwumvura ngaha ku kigo ncuti ya bose abandanya kumbwira umuti konda ubandanya. Inyuma y'indwi naragarutse hacahaza katre dirigire sisi wari karamu muti amvura cyambye ati okay ikirundi rero ndayihagarika ati mugabo wicungere mu buryo bw'udubitibisha cyane ubwo rero ndacaraho nta muti ndiko ndafata
harababona ko kuvuza imiti y'ikirundi binyuranye n'ubugombe bw'Imana kuko bavyita ubupfumu ariko Pastor Nusifono shimira Imana we sikabibona
maze gusoma bibiliya neza nkinjiramo nasanze ibiti n'ivyatsi byashizwe kugira ngo bifashe abantu kuko turavye umwami Ezekiyagwaye kivyimba cyagomba kumwica Yesaya Imana yamubwiye ngo nagenda bumba bumba babisukoni hama yomeke kwica kivyimba hanyuma rakira tugarutse tukaraba umuntu waza Yesu naho harimo umuganga yitwa Luka ubwo rero Luka ntabwo yavuza imiti y'ikizungu yavuze ikirundi canke kama mu isi yose kandi na Yesu nawe yaravuje ibumba canke ivyondo abihumuza impumyi
ikigi incuti ya bose kiri muri karitsiye yoba mu gisagara cha Gitega nikigo cemere gukora ku mugaragaro n'ubushikiranganje burayo vy'amagara y'abantu mu mwaka w'2016 muri ubwo bushikiranganje nibakane ku imiti y'ikirundi ishobora kuvura ariko bagasaba bibaza ko bakize kuguma waje kwipimisha kwa muganga w'ikizungu kuko ari washobora kumenya ko bakize by'ukuri Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Hejuru ya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda urutonde rwacu turubandaniriza ku kiganiro Ntorere Kazoza
Ntorere Kazoza
Bakunzi biganiro vya studio y'ijambo ndabaramukije Jerome Niyonzima ndabahaye ikaze muri cyakiyago cha politique mikundira ari cyo Ntorere Kazoza Muri Ntorere Kazoza cyuno munsi tukaba tugiye kugaruka kubijanye no gusubiza agateka abagateshejwe n'intambara tugashimikira ku kibazo cy'inshumbusho itegekanirijwe mu masezerano y'Arusha kuzohabwa abazo badashoboye gushikira amatongo yabo reka nsabe mugenzi wacu Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu akaba hari Dieudonné Mbonimpa umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ane matunga ari wo CNTB hakaba na Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi ujeje gushira habona ukuri no kunywanisha Abarundi sever araganira kandi na Atanazi Masumbuko aserukira urunani rw'abahungutse hariya mu ntara ya Rumonge Terence Manirakiza ijambo ni rwawe
ijambo riri cyaritishe naho rigakiza vugana ikiyago n'ikindi vugana ikiyago n'ikindi
hano muri studio turi kumwe n'umutumire Mbonimpa Dieudonné asanzwe ari umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya ibazo by'amatongo n'ayandi matungo CNTB Dieudonné turaramukije tunabahana ikaze muri kino kiganiro
ndakuramukije nanje nongera ndamutsa bari ko rakurikirana kino kiganiro
kanya rero turaheza twinjire mu kiganiro nyezina
kuzagumana ni soko nyamazime naba muyage muzibukirije imbere
muri kano kanyareka dutangura rero dutega amatwi Musenyeri Jean-Louis Nahimana aho atubwira igituma uwo mugwi mu bikorwa usanzwe ufise utegerezwa no gushira imbere ishumbushwa ry'abagiye banyagwa ibyabo anini ngo byavuye mu masezerano y'abaganiriye y'Arusha ati kandi biteza kugenda gutyo kuko ahandi hoho koba ari nko guta umwanya
uyu mugwi wavuye mu biganiro by'amahoro byabereye Arusha igihe abanyepolitike kandi abandi baserukira Abarundi bari bahuriye hamwe kandi bipfuza by'ukuri yuko bosezerera burundu amavi yagiye arisubiriza aba mu Burundi mbere agasiga abantu benshi bakozwe ko n'amahano niyo bagira bati ego men ziza yuko tugira intambwe yo gusubiza hamwe yo kugarukana amahoro atariko hari ibintu byabaye muri iki gihugu tutorenza ku ruho rw'amazi nuko twabanza tukabirabira hamwe tukabigaya kugira ngo turabe n'ingingo twopfundika kugira ngo bisubire kuba muri iki gihugu muri byo mu ngingo yo bigiriye harimo n'uyu mugwi ego abarundi bipfuza kumenya ukuri kuri kahise cyane cyane kumenya mahano yabereye n'amabi yabereye mu gihugu kugira cyane cyane basubize iteka abari nyazwe nogira nti abambere dushira imbere nabakozwe ko n'amahano nabo bantu isinzi bishwe bakagenda gucyo amazima yongo imijyango yabo gushika umunsi itaramenya icashiki yababo hariho abatotejwe hari abanyazwe utwabo bagira bati abo bose hamwe batosubizwa iteka hamwe batoshumbushwa mu byabashikiye ayo mahoro yo baramahorerane kuba ruguhendana ubu rero umugwi waragiyeho yego uramaze umwaka urenga
kumbure muravutse yuko ihangiro nyamukuru ry'umugwi ari gusubiza kugateka abakwakuye ko namabi yagera aba mu Burundi abo rero kumbure bari mu mice itandukanye uno munsi twashimye gushimikira rero kuri aba usanga baranyezwe amatongo bivuye kuri ayo mabi nyene ugasanga n'uno munsi ntibarasubira mu byabo uwo mugwi kumbure uba ufise intumbero yo gukorera kuba kozwe ko nayo mabi muri ubwo buryo
yego mbere n'itegeko ritugenga yatomboye irategekanya ico no kwita gushumbusha abatakaje ivyabo abanyazwe mu bitari bike nayo matongo arimwo nibaza ko intambwe ya mbere nuko tubanza kumenya uko ibintu byagenze kumenya abantu bakozwe ko nayo mahano bahatakarije ibitari bike kuko ni bimwe nababwiye kare nta kunywana no gusubiza hamwe gushoboka mu gihe abantu bavuga nti bakomeretse bakomerekejwe banyazwe utwabo bagifise uwo mubabaro nabwira nti rero iruhande yo kurondera uko kuri na cyane cyane tugashikibanza navuga nti kininiya cya mbere cyane cyane abakozwe ko n'amahano tuzorabira hamwe uburyo bubereye dufatiye ku aho Burundi bugeze uyu munsi kugira ngo turabe ingene abantu basubizwe iteka mu babo no mu byabo
ka duhindukire kwa Dieudonné Mbonimpa ibi muvyumvise mu wundi mugwi kumbure w'igihugu babishira imbere mu vyakira gute mwebwe
ego murakoze numugwi w'igihugu ujejwe gutatura matati y'amatongo n'andi matungo sentebe ibi bashira imbere ni byiza nkako ni kwitegekora ibivuga kandi natwebwe muri sentebe ico dukora bijanye n'ivyo dukora kugira ngo dusubize agateka abagateshejwe dukora kugira ngo dusubize ijambo umuntu yateshejwe ivyiwe yanyazwe ivyiwe kubera amabi iki gihugu cagiye kiracamwo kuva Burundi bwikukiye murumvise rero cane cane ivyo uyu arongoye uyu mugwi sever umenye ugujeje kumenya kuri no kurekuriranira usanzwe ukora natwebwe muri Sentebe ico dukora nuko muvyo tuba turiko turakora no kugira ngo twakire ayo matati twakire abo bahunze bahungutse no munsi bagasanga ivyabo vyaranyazwe turiko turabikora rero turagerageza tugakorera kuri iki cane cane kiri muri uyu mugwe kumenya ukuri no kurekuriranira tubanza ubwa mbere na mbere tukamenya ukuri mbega ukukuri kumeze gute kuvyabaye tukamenya nti habaye iki byagenze gute kugira ngo naka yangazwe naka ahunge igihugu maze ashobore gutakaza ivyiwe abisubizwa gute turaca turaba rero mu bikorwa bya Sentebe tugasha kugira ngo uyo muntu asubizwe ukuri mbega byagenze gute
mbega mukiringaho nyene umuntu havagira ati muzangu gusanga mufisi kugwa kimwe kuri cyo kibazo
urunganira igikorwa cha Sentebe kuko uyu mugwi waratanguye Sentebe niyo yatanguye irajaho uno munsi no kubwira ko muri bibi turiko turakora tumaze gutatura matata arenga 30,000 ugasanga hari abayibayemwo naho tuyibasubiza twebwe ntituja kumubwira tuti nyamara zana marwaye waronke ngaho iri tongo wararirimye imyaka irenga zani umushumbushe dukeye kubyo warondeye uyu mugure rero hamwe woza ubasabira inshumbusho kuri abo bantu byofasha kandi mwumva ko bizogenda neza
isango ry'abasangi y'ikiyago
Kereka kumbure dukwitire mumanuko bw'igihugu muri komine ya Rumonge aturi kumwe na Masumuko Atanazi asanzwe kumbure ari mwishira hamwe mbere na irongoye ry'abahungutse Atanazi turaramushito na manikatsi uduza kajugi Atanazi kugira ngo abantu bagukurikirana baheze bakumve
murakoze cyane mwaramutse neza
Atanazi mwakurikiranye kino kiganiro aho turi turarabira hamwe uko umugwi kumenye kuri no kufasha barundi kunywana uzoheza ukitaho kibazo na cyane cyane gihanze abahuye namabi burundi bagiye buracamwo bagaheza bakanyagwa amatongo yabo wumvise ko kumbure bategekanya kugikorera ko wowe byakira gute
ivyo jewe ndabishima nkuko twa dusanzwe tubivuga twa ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma gatahuka ibyiwe akacabarigwa n'abantu bamwe bamwe nk'iyo bishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentede utunganya ico gikogwa umuntu akabarigwa yuko yogabura itongo nuwo batavukana twebwe rero muri yerube ni bamwe twashobye gukurikirana hafi ibyo bintu twebwe hari ikintu twasinye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma twanasaba yuko mwakajya gace uba wagabuye n'umuntu nuko wohabwa agasumbusho rero nkuko maze kuvyumva babivuze babishikiriza abo banyakubahwa
ariko muri ico gihe byaca bigenda gute ibyaheje bigenda gute muri ico gihe muri ko murasaba gushumbushwa
muri ico gihe twasaba gushumbushwa ku ruhande twa na cyane twabibwira leta hanyuma tukabibwira n'umugwi CNTB no kuvuga yuko ni ndumwe kandi arabizi yuko twama tuvuga ati mbega twashobora kugabura n'umuntu utavukana kasa duta uko nyene sentebe itegekanije iki ikibazo kizanye no gusumbusha aho twebwe nta nyishu baduha kuko bavuga yuko ati bo uburenganzira bwabo nubwo kushikiriza umuntu cyongo cyanke kubumvikanisha bakagabura uko niko ndabizi kandi niko babivuga ariko ikibazo cyo gusumbusha nacyo bigera bavuga ko kuko bavuga yuko ati bo muri mu migambi yabo ico ndikirimo hanyuma rero kubu umaze kumva yuko umugwi severe bavuga yuko hazobaho ikibazo cyo gusumbusha ico twagishima cyane nimba bitaba mu mvugo gusa ari amajambo gusa kuko kesha aho umuntu avuga akabivuga ku munwa ariko mu ngiro ntibijeho nimba kizobaho n'igikorwa twahora dusaba yuko coba kandi nta muntu wogabura itongo n'uwo mutavukana hanyuma kacugenda uko nyene irababaze cyane
Masumbuko usanzwe arongoye mu gwiseve avuga yuko gushumbusha ngo bifasha ko umubano mwiza canke amahoro hagati y'abo bantu babiri uwoba yarasubije itongo canke uwoba yitwa ngo yari mu itongo ry'uwundi baheza bakabana neza nawe niko bibona
niko ndabibona mu gihe hosumbushwa na cyane uwo yatuwahuye yarasanzwe ari itongo ryiwe kuko niwo yatakaze ahanini co haruba nk'imyaka namaze jewe ntariko ndakorera mu itongo ryanjye hanyuma rikorera mu wundi jewe mvuga yuko ati byoba byiza mu gihe hosumbushwa umuntu yahunguye kandi nibaza yuko umubano woba mwiza kuko ibyiwe yabimaze mu imyaka ataririmo kuko yatakaze ibintu byinshi murakoze
Urakoze Terence barakoze nabo batumire mwari kumwe nibutse bari ko baratwumviza ko cyari gice cya mbere atwa ariko turabira hamwe igituma bizoba ngombwa gushumbusha abazo badashoboye gusubizwa mu vyabo igice cya kabiri ni mu kiganiro kizokurikira Jerome Niyonzima nongere nkenguruke mwe mwaduteze yompi ndabipfuriza kuronika mu banyu no mu vyanyu naho uta
cyari kiganiro nturere kazoza Kiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Mukuru wakunze bijugi Amerika kabirinonga haduce dusozera ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya mu kirundi no mu kinyarwanda dushimire abanyamakuru bacu batandukanye badushikirije inkuru mumvirije mu ntango zano makuru kuri micro ndari Diane nahazwe muhinga bw'ivyoma nkabanarindi kumwe na Fatuma Rimasi Kalala uko turi babiri rero ku izina rya bagenzi bacu tubashimire twongera tubatumirira kubandanya mu byohegwa n'urutonde rw'ibiganiro bijugi Amerika mugire uwa umunsi wa Mungu mwiza ahanje tuzosubire jugeje saha indwi mu kiganiro wanyu mu ntara.